عندهم دي كولتور اما كلهم كيروندي
mubandanya kumviriza ibiganiro vya radio indundi culture akaze mu makuru mu kirundi twabateguriye tuyahere kuri zingingo nkuru nkuru neguro yibwirizwa rigenga amafaranga leta y'u Burundi bwirizwa gukoresha mu mwaka w'amafaranga w'2026 ushira umwaka w'2027 rigwa ni namashinga mateka kuri uyu wa gatanu ikigaragara nuko amafaranga azokoreshwa yiyongereye ivyo bigatera impungenge ishirahamwe gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom aho rivuga ko n'amafaranga yategekanijwe atashizwe mu bisata bigwiza umwimbu bamwe mu bakenyezi bo ku mutumba burima uri muri zone Gomvyi komine Mugera intara ya Bujumbura baridoga ko itegeko ryo kuvuza abana bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'abavyeyi bibungenze ubu ritagikurikizwa ku mavuriro atandukanye iyo muri ico gice muraza kubikurikirana naye mu gihe kuri uyu wa gatanu ari umunsi mpuzamakungu hariwe kugwanya ibikorwa bikoreshwa abana bibarengeye abo bana babikora baracibonekeza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ivyo bikaba biteye impungenge ishirahamwe rijejwe kugwanya urudandazwa rw'abantu ONLCT Wetonfleur aho ritanga akarorero nk'abana bakoreshwa mu bikorwa bijanye n'uburovyi ano makuru muri kome yashikirizwa na Jota Miratuzi fandenye mu ngabwe ivyuma na Mathieu Habona Yesu
Radio Indundi Culture
Inama shinga mateka y'u Burundi yiga itegeko ry'ibyirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'amafaranga buca utangura kuri uyu wa gatanu leta uyu mwaka itegekanya gutanguza ayarenga miliyoni 720,000 y'amarundi umushikiranganje w'ubutunzi ari gusigura iyo nteguro yitegeko mu mvo n'imvano zaryo yavuga ko ayo mafaranga yongerejwe kugira ngo haduze ubutunzi bw'igihugu nayo muri bishasha bigaragara muri iyo nteguro hariho iduzwa ry'amakori naho hari nivyo yemeza ko bizo yagabanywa ko nk'imiduga itanywa igitoro kurikira umushikiranganje ale ndikumana
n'integuro yeza yisunga ahanini berekana ati mu myaka itatu mu myaka ine amafaranga twifuza gukoresha n'aya tukajya twifatanya rero na bya bindi biza no gusaba ngo twita performance tukanayitegura twisunze cya gitabo twaje gushikiriza mu minsi iheze cyerekana intunganyo y'amafaranga ngene twifuza ko yokoreshwa kandi yoturukanywa mu myaka itatu kimwe twita ya document de programmation budgétaire économique pluriannuel gatwe kandi gashingira cyane kunumbero twakuye ngaha cyagiye twaza kuganira kuri kino gitabo twenshi kubabwira tukaca duha rero ingufu nyinshi cyo twita amapiyorite mu kuraba za nyingi zitanu z'imbona kazoza ijyanye no kwiyemeza kwa leta cyo mu gifaransa twita engagement icya kabiri ni kimwe cya efficacité économique ni ibihe turiko turakora bijyanye na bintu bizana umusaruro muri bya bisata twita resultat productive inkingi y'indi ya gatatu yerekana bimwe byo kugabanya gusumasuma ni kimwe cya ikide sosiyali mu buryo twarungitse intara zose ziribonamo amakomine yose aribonamo ibisata byose biribonamo cyane no kwiga bije gushyigikira ishyirwa mu ngiro y'imigambi dushobora kuzana umusaruro tumwe twita la croissance la croissance atari ya yindi ngo twarungije umwimbu w'ikawa tukacuka oya twarungije umwimbu w'ikawa twarushije guhingura twashoye hanze yazanye amafaranga ashobora gushyira mu bindi bisata kimwe twita croissance n'iterambere
kuri ibyishyirahamwe gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom riravye ukuntu ayo mafaranga azokoreshwa yiyongereye ugereranije n'imyaka iheze n'ukuntu atamafaranga akwiye yashizwe mu bisata bigwiza umwimbu urongoye ishyirahamwe Oricom Gabriel Rufyiri abona ko iyo nteguro y'itegeko itisunga intumbero igihugu gishaka gushika ko mu by'iterambere tumukurikire
Iri tegeko bwa mbere ni fantasist ridahuye n'ukuri ntibyumvikana na gato mu gihugu nk'u Burundi ingene leta ishobora kwiyumvira kuduza amafaranga izokoresha aswa 64% muri 2025 leta yari yategekanije 3,688 milliards en 2026 yari yategekanije 4,000 604 miliyari 2027 ikirabiduza ubu uya ma prévision budgétaire ari kuri 5636 miliyari none leta ko aya mafaranga muri gumi yaduza gutyo le pouvoir d'achat des citoyens aba partenaires ko amafaranga ava ahantu hataringa hatatu mu ma taxi n'amakori ava mu mifuko y'abanyagihugu agacava mu mafaranga abafasha uburundi batanga agacava ya madeni baza gusaba mu ma banki hamwe no muri bero deni tugeze kuri 37000 miliyari none aya mafaranga tije yakura mutubariza abashinga amateka amafaranga yaducava ko turi ko tuja mu kinogo tutabona hanyuma na repartition du budget ubiravye neza nuzavo encore ico bita budget de consommation oriye ko tugira ico bita budget d'investissement kwe mu twabona yuko kugira ngo la croissance ishobora kuba soutenu leta yari gushira nka 20% de prévision budgétaire muri le secteur agriculture et agro industrie kugira ngo dushobore kuduza umwindo energie et carburant 20% infrastructure économique 15% industrialisation et secteur privé 10% éducation orientation et compétence 10% santé 8% gouvernance 5% administration générale de l'état 12%
Gabriel Rufyiri arongoyishira hamwe Olicom mu bijanye n'agateka kazi na muntu haribonekeza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura abana bakora ubuzi butandukanye nko kudandaza amagi bitumbura n'ibindi mu gihe buri wa 12 ruheshu ku mwaka utashe amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ibikorwa by'inguvu bikorwa n'abana abana bakora urwo rudandazwa basigura ko barukora kugira bashobore kwibeshaho ariko baruhuriramwo n'ingorane zitandukanye ido nido na Clelia Kankundi
Abo bana batarakwiza imyaka 18 bamwe muri bo barakora ubuzi butandukanye aho usanga hari nk'abakora urudandazwa rw'ivyamwa amagi ibitumbura ibiyoba n'ibindi uyu adandaza ibitumbura ubu avuga ko ari wo mwuga umubeshejeho kandi ko yabitanguye kukubura uburyo bwo kubandanya yiga wageje mu kangahe Uyu mwana adandaza ivyamwa yamara yemeza kugo buzi bugira n'ingorane aha agashikiriza ko iyo bishitse nk'abagenzi we ivyo badandaza bikononekara biguye nko hasi abakoresha babo baca babakankamira bakanababwira babirihe
kose babakankamira cyangwa bakabakubita
Uyu muvyeyi yavuga ko aho rabona abana badandaza asigura ko abana bishika bakabibigaba ntibashake kwiga bagaca bikorera utwabo
None umwana yashatse kuja kubandanya ishure ntumuha ata kandi yashatse kuriheba nyene hari gihe ashobora kuvuga ati je ndabihebye nigumiye mu buzima abana bobo rero nibigaba wabona umubyeyi hari gihe ushobora kumuhanura kija kwishyura akakwanya
mu kiganiro urwego nshingwabikorwa rwa leta y'u Burundi rwagiranye kuri uyu wa kane n'abanyagihugu umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye ntiyahakanye ko habaho ingorane mu buzima ibituma hari abarundi bagenda kurondera ubuzima bindi bihugu
nivyo hari ibibazo bihari kandi nabyo nivyo tuguma duhangana kuva na kera narindi abagabo baravuga bati yagiye manamba gusumira urugo muraje nk'ivyo abari hanze baronse ubuzi bariko barakora muri iki gihugu ahubwo n'ibiza byunganira imbona kazoza
uko umwaka utashe itariki 12 ruheshi harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya ibikorwa by'inguvu bikoreshwa abana amategeko y'igihugu arabuza ubuzi kubana batarakwiza imyaka 16 guhera kuri iyo myaka akaba ariho bashobora gutangura gukora yamara hakabaho impusha ku buzi butaruhisha abana bashobora gutangura gukora guhera ku myaka 12 ariko ntibibuze ko abana babandanya biga ubwo buzi bukabukurikiza amategeko kandi ntiburenze amasaha 6 ku munsi canke ngo burenge inguvu z'umwana nkuko itegeko shikiranganje ribivuga inomero 630 akarongo gakitse rimwe ryo kwitariki zitanu nzero igihumbi kimwe 981 rivuga ibijanye n'ubuzi bw'abana
Ishirahamwe ryishinze kurwanya urudandazwa rw'abantu ONLCT we ton frère risaba ko amategeko rero yokingira agateka k'umwana mu Burundi yubahirizwa mu kudakoreshwa ibikorwa bibarengeye umushingwa manza prime mbarubukeye asanzwe narirongoye anegura ko abana babandanya bakoreshwa bene ivyo bikorwa agatanga hakarorero kabakoreshwa n'abarovyi ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika tumukurikire
naho utwigora twinshi cyane ku ruhande rwa Leta y'u Burundi mu byerekeye kurwanya ibikorwa biruhisha kandi cyane biciye mu nzira nyinshi Leta imaze gukoresha dufata nk'inzira z'amategeko. Abana benshi n'ubu mu Burundi baracariho by'ukuri bakoreshwa ibikorwa biruhisha ku mvu zo kurondera ubutunzi bwabaca nk'ibariya. Ibyo rero bigatuma by'ukuri agateka k'umwana wo mu Burundi gahungabana. Aha twagomba tuvuge nk'abana usanga ku nkengero y'ikigo gaca Tanganyika n'ubu hakibonekeza hari abana bibonekeza aho usanga bajejwe kugirira isuku ubwato bw'abarobyi. Ibyo biribonekeza cyane cyane kuva Gitaza gushika Inyanzara. Ibyo bikorwa birakoreshwa abana kugira ngo abo bana by'ukuri bikunde nabone bashobore kuronka icyo rirenza. Ubwo rero hakatira kamo abantu bose kugira ngo bashobore kufasha kugira ngo abana b'Abarundi baze bashobore kuguma ku ishuri eka mbere kandi no mu kibano kigafasha cyane kugira ngo abo bana by'ukuri bashobore kurabwa ijisho ku munsi ku munsi. Hakatira kamo kugira ngo no kurwanya ubukene buri mu ngo mu Burundi kibe imyitwarariko y'igihugu cyacu cy'u Burundi cyane cyane Leta y'u Burundi, ko dusanga ibyo byose ari byo bituma abana bakoreshwa ibikorwa biruhica kandi atacamira abantu bose babirabisha amaso ntagire n'icyo bakora kandi by'ukuri tugasaba ko n'amategeko yo kubahirizwa agateka k'umwana mu Burundi bakomeze kubandanya kubahirizwa.
Radio Indundi Culture.
Makuru twabateguriye tuyabandaneze mu bijanye n'amagara y'abantu, aho bamwe mu bakenyezi bo ku mutumba Burima uri muri zone Gomvye commune Mugeri ntara ya Bujumbura bidoga ko itegeko ryo kuvuza abana bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'abakenyezi bibungenze ubu ritagikurikizwa ku mavuriro atandukanye yo muri ico gice. Abo bavyeyi bemeza ko bitura amavuriro atandukanye ariko bakakwa amafaranga yo kwivuza ariko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bukaba bubihakana. N'inkuru ya Kristalize Harerimana.
Abakenyezi bo ku mutumba Burima bidoga ko iyo bagiye kwibarukira ku bitaro bitandukanye vya leta barihishwa amafaranga kandi bazi kwitegeko ryo kwibaruka ku buntu ritarahinduka.
Naragiye nyene nkuko tumenyereye tugenda kwa muganga, ama tumaze gushika kwa muganga baratwakira ariko cyadusanga ibintu byarahindutse, baca batwaka amafaranga, baca bambarira yuko bisaba irake zibiri z'imiti y'ivyo baza gukoresha kuko ata amafaranga twari dufise, twarafashe utuntu turagwatiriza nyene kugira ngo ndabe yuko kwibaru.
Uno mukenyezi asigura ko yagiye kuvuza umwana wiwe ari munsi y'imyaka 5 akakwa amafaranga kugira ashobore kuronswa imiti.
Nitangura kuvuga ngo ntamereye muganga yambiye awiza nishije mahera yo kuvuga imiti nta miti y'abana tukironka warana cyane ndikira nje kuyikura atahaye umuti bakora kwa muganga muri leta ni
paracetamol.
Isigaye ushaka kwandikira agenda kuvuga ikindi nasho nta mwana n'umwana yakayavuga ku rupapuro haje kuri hamuhera byabantu kirimo kufasha kusa ku rupapuro niyo miti nabakuguye paracetamol ugashuye ibindi kagatwinda kukura nta kindi kintu bakuha.
Aba bakenyezi bafise impungenge ko mu gihe vyoguma uko kwari ababyeyi bashobora kwasiga ubuzima kubera babuze uburyo bwo gutanga kugira bakigwe.
Ushitse cyane ngo utange 11 ntayo wari ufise urabona cyane numva ko hari ikibazo nkibaza kuko ntiwaruziteguye warutse uko byari kare bakwakira hamukije.
Abo bakenyezi basaba ko nimba itegeko ry'uko abavyeyi bibaruka ku buntu no kuvura ku buntu abana badashika n'imyaka 5 ritakijanye n'igihe bo bimenyeshwa.
Dushaka kumenya yuko byahagaze.
Kino kibazo kiri mu vyagarutswe ko mu kiganiro c'urwego nshingwa bikorwa rwa leta abamenyesha makuru n'abanyagihugu cabereye mu ntara ya Gitega kuri uyu wa kane. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Fidel Nkeza bahizi yishuye agira ati
hamwe twosanga ari vuriro ridakurikiza iyo ngingo tweza tugafata ingingo zibereye gushika no munsi novuga ko ibitaro nka byose birakurikiza iyo ngingo.
Itegeko ryo kwa 16 ruheshi umwaka wa 2006 ryasubiwemo kwa 16 ntwarante mu mwaka wa 2010 bisubiramo amafaranga ya leta ashirwa mu gisata cyo kuvuza abana bari munsi y'imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze mu mavuriro ya leta hamwe na yakorana na leta gushika ubu akaba tarindirira isubirira rirashigwaho.
Ibarabara ryitiriwe Ubuyapani rigiye gusanurwa aho ryononekaye mu gice kiri hafi y'ikiyaga Tanganyika mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Uburyo bugenewe ico gikorwa bukazotangwa n'ikigo c'Ubuyapani kirabibijanye n'iterambere JICA. bishikirizwa n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana inyuma y'ukwakira kuri uyu wa kane intumwa z'Ubuyapani hamwe n'urugendo bagize ahiryo barabara ryacitse kubera amazi y'ikiyaga Tanganyika. Edouard Bizimana akavuga ko ico gihugu kigiye kandi kubandanya gishigikira imigambi yo mu gisata c'uburimyi hamwe n'amagara y'abantu. Tumukurikire.
Bari bemeye ko bazogira ibikorwa byo kusubira kugyubaka kurisanura. Ubu rero bari baje naho nyene kugira ngo tubandanye turaba aho ingere twotangura. Twavuganye ibisata n'ibinyene byo gufashanya amabarabara, murazi ko ari bubatse na kirya kivuko cya Bujumbura, hanyuma n'ibarabara nyene. Twavuganye n'ibindi bisata bakoreramwo ari iby'amagara y'abantu canke kurima igiterwa cy'umuceri. Ambere nabo mvuge yuko bavuze yuko imashini zizoza gufasha Burundi bazogabira Burundi ziriko ziraza hanyuma ibijanye n'amagara y'abantu naho nyene turafise imyaka myinshi dufashanye mu myaka myinshi badufasha bafasha isafa cy'amagara y'abantu uno munsi rero cyane cyane twari twashimikiye kuri ibarabara rimerewe nabi cyane atagikozwe vuba namazo ashora gushikirwa bikanye yuko mu minsi 10 iri imbere azoca barumika abahinga baje kuturabira ingene bijya barabara byo kosorwa igikorwa kizosaba amafaranga menshi uburyo bwinshi ariko ayo dufise avuye mu byo baduhaye ntazokwira na gatoyi ufise amamiliyari z'imiro 78 ariko riho nibindi baheruka kuduha dushobora kuzohurisha mu cyo gutaye utari mukeyi ayo mahera yose avuye mu tuzoja tuyakoresha kuba kijyo barabara cyane mugabo turazi ko atazokwira ariko agence y'abayapani irabigiterambere nayo yavuze ko bashobora kongereza kugira ngo ashobore gukorwa.
Nino ngaha rero turangirije amakuru twabateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwarimo yatezabiri shimire na Mathieu Habona Yezu yafashe muhinga bw'ivyuma ano makuru ariko meyashikirizwa na Jota Miratuzi mubandanye mugira umunsi mwiza mwese murakoze.